ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwe na Venuste Nshimyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Nigeri bafashe icyemezo cyo gufunga ikirere cy'icyo gihugu. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo abantu 9 baguye mu mirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro muri teritwari ya Rucuru. Mu Burundi hibiki by'ibintu byose bikenerwa byazamuriwe ibiciro muri iyi meshi.
Burundi ubu usanuka atari dushorera ahantu nta mfashanyo yinjira mu gihugu, nta bamuza atunganyiriza imitahe muri iki gihugu bikwiye. Burundi ntibufise kapasite yo kurondera uburyo bukwiye mu madeni hanze ngo ushire ku gico bwikorako. Umwimbu mu by'uburimyi uca uragabanuka.
Faustin Ndikumana, impuguke mu bijyanye n'ubukungu, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Nigeri bafashe icyemezo cyo gufunga ikirere cy'icyo gihugu. Umuvugizi wasomye itangazo kuri televiziyo y'igihugu yatangaje ko icyo cyemezo cyafashwe kubera umugambi uriho gutera Nigeri. Umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO wari watanze itariki ntarengwa kuri iki cyumweru isaa 6 z'ijoro yo kuba bashubije ubutegetsi bitaba ibyo. Perezida Mohamed Bazoum agasubizwaho ku ngufu. Bindi kuri iyo nkuru Geoffrey Mutagoma.
Uyu muryango wari watangaje ko nibitaba ibyo uzakoresha imbaraga gusubizaho perezida wahitwe ku butegetsi, ariko ukomeje gusabwa kugerageza inzira y'amahoro mu kurangiza iki kibazo. Sena ya Nigeria kuwa gatandatu yabaye yifashe kuri uyu mugambi wa CEDEAO isaba umukuru w'igihugu ari nawe ubereye umuyobozi muri iki gihe gushakisha izindi nzira zitari gukoresha imbaraga. CEDEAO ishobora gukomeza gahunda yiyemeje kuko ibyemezo by'uyu muryango bifatwa hashingiye ku bwiganze bw'ibihugu, ariko kuba habayeho imbuzi iturutse kuri kimwe muri byo hasigaye umunsi umwe gusa ngo ibyemezo bishyirwe mu bikorwa byatumye havuka kwibaza ku byerekeye aho uwo mugambi ushobora kwerekeza. Algeria na Chad, ibihugu bitari mu muryango wa CEDEAO bituranye na Nigeri kandi bifite ingabo zikomeye muri ako karere, byatangaje ko bidashyigikiye gukoresha ingufu kandi ko bidashobora kohereza ingabo zabyo muri Nigeri. Mali na Burkina Faso nabyo bitegekwa n'abasirikare bahiritse ku butegetsi abandi ba perezida, byo byatangaje ko uzakoresha imbaraga za gisirikare kuri Nigeri azabishoraho intambara nabyo. Iri hirwa ry'ubutegetsi ni ryo rishyize mu rungabanga bakarere ka Afurika y'Uburengerazuba kamaze igihe karangwamo za kudeta mu bihugu binyuranye, ubuhezanguni bushingiye ku myemerere ya kiisilamu n'ibihugu bimwe kugenda birushaho kwegereza Uburusiya n'ingabo zabwo z'abacanshuro ba Wagner. Iwan Branko, umunyamategeko w'Umufaransa wunganira umunyapolitiki Osman Sonko utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senegal, yatawe muri yombi ashinjwa iterabwoba, ubugambanyi no kubangamira umudendezo wa Rwanda. Umwunganizi we mu by'amategeko yabitangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ejo ku cyumweru, avuga ko yafatiwe muri Mauritania akajyanwa muri Senegal ku wa gatandatu. Uyu yari umwe mu bunganira umunyapolitiki Osman Sonko watawe muri yombi mu kwezi kwa karindwi kurangira. Sonko yerezwa ibyaha byo gukangurira rubanda kwigomeka, gufatanyacyaha mu byaha nshinjabyaha n'ibindi. Ni nyuma y'amezi abiri iburanisha rye ku byaha byerekeye gufata ku ngufu riteje imyigaragambyo ikomeye hose mu gihugu cya Senegal. Inzego z'ubutegetsi za Senegal zashyizeho impapuro zisaba ko Branko hatabwa muri yombi nyuma y'uko agaragaye mu buryo butunguranye mu kiganiro kigenewe abanyamakuru cyatanzwe n'abunganira Sonko i Dakar mu murwa mukuru mu mpera z'ukwezi kwa karindwi, nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Le Monde cyandikirwa mu Bufaransa. Nyuma yaje kujya muri Mauritania. Bamba Chise, umwe mu bunganira Osman Sonko, yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko icyo basaba ari uko uburenganzira bwe bwubahirizwa. I Lisbon muri Portugal, umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yashoje isangano mpuzamahanga ry'urubyiruko gatolika kuri iki cyumweru asoma misa yitabiriwe n'abantu bagera kuri miliyoni imwe n'igice. Yabagejejeho ijambo ryumvikanisha icyizere cy'amahoro y'ejo hazaza. Imbaga y'abantu bitabiriye iryo koraniro yari yaharaye mu bushyuhe budasanzwe. Mu ijambo yabagejejeho nyuma ya misa, uyu mukambwe w'imyaka 86 yasabye abakiri bato gutanga ibyo bakuye muri iri koraniro ry'iminsi itandatu bakabisangiza abo basanze. Yagize ati, inshuti zanjye mu nyemerere jyewe umusaza gusangira namwe mukiri bato inzozi nifitemo ingendana. Ni inzozi z'amahoro z'abakiri bato basengera amahoro, babana mu mahoro, bubaka ejo hazaza harangwa n'amahoro. Papa Francisco wagombaga gusubira Roma ku mugoroba wo ku cyumweru yabonanye n'abahagarariye urubyiruko rwo muri Ukraine bagera kuri 15 nyuma ya misa yo ku cyumweru yafashijwemo n'abasenyeri 700 n'abapadiri bagera ku 10,000.
Urakoze Geoffrey Mutagoma mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa interineti kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook adresi ya Finizo wa radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isayindwi gushika isayindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage 9 babwiye mu mirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru aho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Jimisho kandi bakomera n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Igoma yavuganye na Geoffrey Mutagoma.
Kugeza ubu amakuru dufite ni uko abo basivile bagiye bagwa mu duce dutandukanye kuko igitero cyakomeje. Mu gukomeza kw'igitero gifata uduce twinshi tugize iyo groupe Mayatongo muri sheferi ya Bwito, niko abasivile 9 baguye muri icyo gitero. Gusa andi makuru dufite ni uko havuga ubwicanyi ariko kugeza na n'ubu tutaragiraho amakuru ahagije. Ariko hariho biravugwa ko hariho n'abandi bantu bagera kuri 6 nabo bakomerekewe muri ubwo bushyamirane. Jeffrey,
abo bantu bishyize hamwe mu izina ryo kugira ngo barinde abaturage, ni gute biyita abarinzi b'abaturage kandi bakabahitana?
Ntabwo kugizana n'ubu biravugwa yuko aribo babahitanye kuko hari mu gitero barwanagamo na M23 muri ako gace. Twagerageje kuvugana na M23 kuko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yavuze yuko abo bantu bishwe na M23, abandi bakavuga yuko bishwe baguye muri icyo gitero. Gusa ni igitero baguyemo abitwa Wazalendo nabo ku ruhande rwabo bashinja ko abo bantu bishwe na M23. Gusa na M23 nayo ikavuga yuko abazalendo aribo babishe. Kugeza ubu ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo tumenye mu by'ukuri ni bande bishe aba basivili 9 ndetse banakomerekeje aba bantu 6.
Ako karere gakomeje kuvugwamo ibintu by'ubushyamirane hagati y'imitwe yitwaje intwaro. Igisirikare cya Kongo kirihe, igisirikare cy'amahanga kirihe?
Ingabo za Yase, aka gace ni agace karimo ingabo za Yase zaturutse muri Kenya na Uganda ndetse na Sudani y'Epfo nizo zikorera muri aka gace. Murazi yuko abasivile bo muri aka gace bakomeje gushinja ingabo za Yase kuba zitagira icyo zikora bwangu mu kurandura imitwe yitwaje intwaro, kuko hari ibikorwa bibikorwa n'aba bitwa Wazalendo, hariho n'ibikorwa bikorwa n'aba ba M23. Kugeza na n'ubu ingabo za Yase zikirebera muri ako gace. Ubona ko ubu ngubu nta ngabo za Kongo FARDC zikibarizwamo kuko kuva M23 yafata uduce twinshi two muri teritwari ya Rucuru, ingabo za Kongo zahise zivamo zijya muri teritwari ya Lubero iri mu nkengero na teritwari ya Rucuru. So nta ngabo za FARDC zirimo, yewe habe na polisi y'igihugu. Ni uduce turimo Wazalendo, turimo ingabo za Yase muri groupe Mayatongo, ubundi n'igice kinini kikaba kirimo ingabo z'inyeshyamba za 2023.
Nyuma y'ubwo bushyamirane buhitanye abaturage 9, abandi bahatuye bameze bate? Umwuka umeze ute muri ako gace?
Ni abaturage abenshi mu twavuganye nabo ni abaturage ubona ko bamaze kwiheba, nta barahunga, haba habaye ubwicanyi bagahunga, abandi abenshi bakaza mu mujyi wa Goma, abandi bakajya mu teritwari ya Masisi, abandi bakerekeza za Beni. Ni ukuvuga ngo igitero cyabaye habamo guhunga kw'abaturage, ariko mu kanya navuganye n'umuyobozi wa societe civile yo muri Tongo ambwira yuko nyuma y'icyo gitero abaturage bongeye kugaruka mu duce twabo, ariko ubwoba buracyari bwinshi kuko ahantu abantu 9 bishwe mu gitondo kimwe gusa mu masaha agera kuri 2 gusa, urumva ubwoba buracyari bwinshi. Gusa bo banakomeje gutakamba basaba yuko guverinema yagira ikikora vuba na bwangu mu kurangiza iyi ntambara, ndetse bakanasaba yuko niba ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yaseze idashoboye kurandura ye 2023 vuba na bwangu zavanwa muri utwo duce, ubundi leta nayo igafata ingamba zikomeye mu guhashya ye 2023.
Jimmy Shukrani bakomera. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika y'Igoma avugana na Geoffrey Mutagoma.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno kibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Burundi ibiciro by'ibintu byose bikenerwa byazamuriwe ibiciro nyuma ya peteroli, isukari n'isima kuva tariki ya mbere y'ukwezi kwa munani. Ibiciro by'ibinyobwa byarazamutse. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Kuva mu kwezi kw'indwi guheze hariko haraba mu Burundi duhuzwa ry'ibiciro mu buryo bw'agasakisaki. Ubushobozi bw'umuguzi bwo bwagumye ari bwa Burundi nk'uko abanyagihugu batandukanye baziganijwe rya Amerika bavuga ko basa n'abarengewe. Naho mu mezi kwa kane Perezida Ndayishimiye yongeye imishahara abasirikare na polisi, bamwe muri bo bakaba bemerejwe rya Amerika ko batanguye guhembwa ayikubye kabiri n'akarenga mu kwezi kwakurikiye. Hanyuma kuva mu kwezi kw'indwi bamwe mu bakozi ba Leta bagatangura guhembwa hisunzwe kunganisha imishahara yanisununiyeho gato n'ahatarugero turashobora kumenya neza. Abakozi ba Leta batari bake bavuga ko nyabuna umukoresha asa n'uwabagabiye akoresheje ukuboko kw'iburyo abanyagisha ku bamfu bagereranya n'iduzwa ry'ibiciro. Nubwo ibiciro byadugijwe kubona ibicuruzwa byose biracyari nk'umuzi wibuye ku masoko no mu maduka co kimwe no ku mastasiyo ku bijanye n'ibitoro, abahinga batari bake bemeza ko ikibazo ahanini gihagaze ku kubura amahera y'agaciro cyane cyane amadolari ya Amerika akoreshwa mu kurangura hanze y'igihugu. Nk'urugero, imbere y'uko haduka n'ijyane za politiki mu 2015 Uburundi bwari bufite ububiko canke ikigega ntegabizoza cy'amadolari ushobora kwikora ko mu kiringo cy'amezi atatu. Ubu iyo bwinanatse buba bufise ayakoreshwa hagati y'indwi imwe n'indwi zibiri. Imvo nk'uko bisigurwa n'abahinga ni uko ubutunzi bw'Uburundi buhagaze ku byinjira ariko bugashorera hanze bike. Fose Ndikumana ni umuhinga mu bijanye n'ubutunzi akaba n'umukuru wa Parsem, ishyirahamwe rihanira intwari ibereye
Burundi. Ubu dusa n'uko atari dushorera hanze, nta mfashanyo yinjira mu gihugu, nta bamuzi atunganyiriza imitahe muri iki gihugu bikwiye. Burundi ntibufise kapasite yo kurondera uburyo bukwiye mu madeni hanze ngo ushire ku ikorako. Umwimbo mu by'uburimyi uca uragabanuka, aca aba n'ikinyoma cyangwa kiravuga ngo turikwije uwundi mwanya ngo umwimbo ngo w'ibiribwa wabaye umurengera ngo tujya dushorere hanze. Amafaranga y'agaciro make tudafise arasesagurwa, yatacamira atawuhana, bacaja mu cyo bita manipulasiyo y'amarundi.
Nk'akarorero, ibiharuro vyegeranijwe na Olicom, ishyirahamwe rirwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya Leta, vyerekana ko mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2020 vyinjira mu gihugu zari cumi na zine zose hejuru y'ibisohoka. Icyunyura ibintu ni uko ibisata byinjiza amafaranga y'agaciro nk'ikawa n'ubutare nabyo biri mu kibazo kinini. Icya mbere, Leta isa n'iyagitereranye igishyira mu minwe y'abikorera utwabo, bituma abarimyi batakironka imfashanyo y'ifumbire n'ibindi, badebukirwa kurima ico giterwa njabuka amazi maze umwimbu uragabanuka cyane. Icya kabiri cyo, amahera y'igicuruzwa niyo bajanwa kunyegezwa hanze y'igihugu, kandi ibice 70% by'amafaranga y'agaciro ava mu butare yoba atagera mu kigega cya Leta, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yavyidodonze akatari gake. Bamwe mu bakozi ba Leta bibaza ko ubutegetsi bwadugije ibiciro by'ibicuruzwa byose vya nkenerwa kugira Leta bikunde izibiri kinogo c'amafaranga y'umurengera izokoresha umwaka w'2023 ushira 2024 ibanje kuduza amakori n'amatagisi kugira inabashe guhemba abakozi bayo. Ishirahamwe ya Bukore hari inyungu z'abaguzi ribabazwa no kubona umuguzi w'Umurundi yamateze umutwe nk'umumobwa aho kugishwa inama mu ngingo afatirwa. Noel Nkunziza, umunyamabanga mukuru wa Buko.
Ni haja mu muco abasohokera abaguzi henshi batse gutumirwa ntibatumirwa kugira ngo ngo haze igiciro cumvikanywe ibyo biciro no kuri bigumye ko biri birafite ingaruka cyane ku buzima bw'umuntu twifuza ko bisubiza hasi aho bidashoboka basabe neza ko byubahiriza ko turamaze kubona aho bamaze gutangura kubirenza ko ahandi ho ubuzima bushoboka twagendeza mikoro yo mu buzima umunsi
potenti ku mana bavuga ko igihugu kiri mu kaga mu bijanye n'ubutunzi agahanura abategetsi kutazanjanjwa ko
ibi bintu by'iduga ry'ibiciro biriko biza kubera igihugu cy'Urundi kiri mu ngwane z'ubutunzi zidasanzwe abantu bategeza kubimenya na leta ikabyemanga kandi kubera ni nk'umwimbu w'ingeso z'ibiturire n'intwari itabereye yagumye muri iki gihugu iminsi itari mike ubu leta iriko turabyimbura
muri abo ifata minenerwe harimo umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe uyu mu minsi iheze yabwiye abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza mu buraruka havuka ko abanyaburayi bagetseye bakwiye ubufasha bw'abarundi Ndikumana yasomye neza itunganywa ry'amafaranga leta izokoresha asanga yateguwe ku buryo umunyagihugu batazigera aronka agahengwe kubera hazova hatizwe neza
no muri no bije hayo amafaranga ashika imiliyaridi 200 arengeye n'amakori dutoze yitwa ko azoja gusubiza abadeni guhemba abakozi amamisiyo atangira ubuzima 200 murumva igihugu cy'Urundi kiri mu ngorane zo gutunzi zidasanzwe tumuje biciro biduga kandi bigoye no guhagarika adafashwe ingingo zikomeye
leta y'u Burundi iraniye amabanki iyo mu gihugu hagati y'amahera agera ku miliyari 300 nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe Parseme rikorera mu gisata cy'intwari ibereye iryo shyirahamwe rimenyesha kandi ko urugero rw'iduga ry'ibiciro mu Burundi rugeze ku bice 260 birenga urwo rugero rwaheruka kuba muri icyo gihugu mu myaka 90 mu gihe cyari muri Ambago iruhande y'iduzwa ry'ibiciro ku bicuruzwa bya nkenerwa n'amazu yo gucururizwamo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu ndwi iheze yadugijwe igiciro ku bice birenga 500% ku bakorera mu masoko ya kijambere ya leta abadandaza bahagaritse gukora ku wa mbere leta yemera kuzosubiramo iyo ngingo eroje burika neza ijwi rya Amerika
umuryango w'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari CIRGL n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riravuga ko bamwe mu mpunzi batakaza ubwenegihugu kubera guhora bahunga Pierre Claver niyo nkuru
ababyeyi bampunganye kuva mu mwaka w'igihumbi 1972 maze imyaka 9
uyu mugabo w'umurundi yaganiriye n'ijwi rya Amerika aba mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania igice kirenga cy'imyaka yiwe 60 akimaze mu buhungiro mu buzima bwiwe yahunze inshuro zitatu
mu mwaka wa 1993 mpungana n'abana 4 muri 2015 nca mpungira Nyarugusu kandi n'abana nabyariye naho bosubira yubu ntibitwa barundi kuko ntibazi ngo tuzoshikira he bizogenda gute urumva nta kazoza je ubwanje mfise n'abana banje bafise
ivyo avuga bishimangira icegeranyo cishiramwe mpuzamakungu bibuze ibihugu vya Afrika y'ibiyaga binini CIRGL n'ishami mpuzamakungu ICER ryita impunzi izo nzego mpuzamakungu zerekana ko zifise amakenga kw'abantu benshi bashobora kuba nk'agati ka waga batagira igihugu kibemera kubera uguhunga kenshi ayo mashirahamwe avuga ko amatohoza y'abahinga bayo yashimikiye ku banyarwanda bahungiye muri Congo abakongomani bahungiye mu Rwanda no mu Burundi hamwe n'abava muri Sudani y'Epfo no muri Congo bari mu Buganda ayo matohoza yerekana ko abenshi muri abo batagira ibibaranga byo mu gihugu cyabibarutse abana bavukiye mu buhungiro nabo ntibandikwe ababangamiwe cyane n'izo ngaruka mbi n'abamaze imyaka irenga 20 mu buhungiro hamwe n'abana babakomoka ko n'abuzukuru bavukiye muri ubwo buhungiro uyu mugabo agira kabiri yaganiriye n'ijwi rya Amerika ababyeyi biwe bamuhungukanye mu myaka y'igihumbi kimwe 1990 asubira guhunga ubugira kabiri atani imyaka 10 aramara mu Burundi arabizi neza kuko ubu nawe yasubiye guhungira ubwa gatatu muri Tanzania yaravyariyeyo n'abana batari bake
imbyaro 8 abo bana biragoye nta bwenegihugu bafise bitwa umuntu rero arashobora guhunga kenshi akisanga atabwene gihugu akifise
muri raporo y'abahinga ba HCR na CIRGL bahanura ko ibihugu byahaje indaro bene izo mpunzi zitakimenya amamuko yazo vyoziha ubwenegihugu abo bahinga basigura ko bene abo bantu bataba bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu ku rugero rw'iza ico bikoze iyo raporo ivuga ko kuronka ubwenegihugu bitoroshe ndetse ko buronka umwe kwijana ku bandi nabo no kongereza ikiringo c'ubuhunzi biguma ari umuzi w'ibuye. Aba Barundi babona ko uwo ari umuti yamara bakavuga ko intambara zidahagaze icyo kibazo kizokwama kigaruka.
Aho bigeze ubu nasaba ko iki gihugu cyombo bwene gihugu kuko ni naco nisunze kubamwo cyane nabyariyemo n'abana benshi
no gusaba ubwene gihugu aho ugeze usanga bigorana kuko nta rukaratasirwa amavuko ubwa mbere ubufise gw'icyo gihugu urumva nka jewe haba mu Burundi kubera guhunga no kongera umuntu yiruka ibyo bipapuro ntabyo bashobora kuguha.
Ingorane abo bahinga ba Sayireje na Aser bemeza ko zikomeye nuko ibice 8% by'izo mpunzi aribo bafise ibibaranga haba ibyaho bahungiye cyangwa ibihugu baturukamwo. Izi mpunzi z'Abarundi zimaze guhunga inshuro zirenga zitatu zirahafitiye inyishu.
Akarere kirabiye hirya ibihugu byose bifise impunzi gutanga ibipapuro by'amavuka intambara zihere abana bacu ntibashobore kuba botakaza ubwenegihugu cyangwa ngo bahunge bisubiriza nk'uko twebwe byagiye bidushikira.
Igihugu cy'u Rwanda gitangwa ko akarorero kugiha abana bavutse ibyangombwa mu gihe muri Congo abahunze bafise ibyangombwa byerekana ko bavukiyeyo batarenga ibice 28% kubangiye mu Buganda naho bakaba ari ibice 6%. Abahinga ba Sayeger na HCR bahamagarira ibihugu by'akarere k'ibyaga binini bya Afrika guterera bimwe biboneka mu kurandurana n'imizi ngaruka ziterwa no kubura ubwenegihugu bitewe no guhunga kenshi. Wundi mote ku bwa HCR na Sayeger no guhindura amategeko yorohereza abahunze inshuro nyinshi cyangwa bamaze igihe kinini mu buhungiro kuronka ubwenegihugu hamwe no kwemera kwandika abahunze naho boba barengeje imyaka kubera iwabo batakironkayo ibibaranga. Ayo mashirahamwe avuga ko barenga bo inshuro nyinshi hagiyemo ababakomoka ko ubona ko n'ibyo biharuro byavuye mu bihugu bike nk'uko ayo mashirahamwe mpuzamakungu abimenyesha. Pierre Clavier ni inkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mu mukino w'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru w'abagore ikipe y'Ubwongereza yatsinze ya Nigeria ibitego 4-2 kuri penalty umukino waberaga i Brisbane muri Australia. Igikombe gihuza amakipe y'ibihugu bya Afrika mu kiciro cy'abagore mu mukino wa basketball cyatwawe na Nigeria. Jean-Claude Munyandinda.
Mu mukino ino cha basketball, ikipe y'igihugu ya Nigeria niyo yegukanye igikombe cya 2026 cy'irushanwa rihuza amakipe y'ibihugu y'abagore Afrobasket. Mu mukino wa nyuma wabaye ejo bundi kuwa gatandatu, Nigeria yatsinze Senegal amanota 88-78. Umutoza wa Nigeria Elena Wakama nawe yaciye agahigo ko kujya ku rutonde rw'abatoza bahesheje iki gihugu igikombe cya Afrobasket badatsinzwe umukino n'umwe mu irushanwa ryose. Ikipe y'u Rwanda yatahanye umwanya wa kane nyuma yo gutsindwa na Mali amanota 89-51 mu mukino wo guhatanira umwanya wa gatatu nawo wabaye ejo bundi kuwa gatandatu. Mu mikino itanu abanyarwandakazi bakinnye batsinze ibiri batakaza itatu. Ubwo basezereraga Uganda muri kimwe cya kane kirangiza, Minisitiri wa Siporo Mimoza Munyangaju yavugaga ko byanze bikunze u Rwanda ruzagera no ku mukino wa nyuma.
Arabashimira ko mwagaragaje ubutwari nubwo harimo ibyo gukosora kugira ngo ejo tuzabe turi on top. Turifuza kugera muri finali, nibaza ko muri ready for the final. Tuzi neza ko muri kugamba muriho muzatsinda.
Tunyarukiye mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo habereye ibirori byateguwe n'ikipe ya Lyon Sport byari bigamije kwerekana abakinnyi izakoresha mu mwaka w'imikino ugiye gutangira. Muri ibi birori byiswe Lyon Sport Day cyangwa umunsi w'igikundiro habaye n'umukino mpuzamahanga wa gicuti wahuje Lyon Sport na Polisi yo muri Kenya. Uyu mukino warangiye Polisi yo muri Kenya itsinze Lyon Sport igitego kimwe ku busa cyabonetse ku nota 48 gitsinzwe na Kenneth Muguna. Uku gutsindwa kwa Lyon Sport ku munsi mukuru wayo byabaye nk'isosi imenetsemo inshishi. Impungenge z'uko Lyon Sport idahagaze neza mu kibuga zari zagaragajwe na bamwe mu bafana bayo na mbere y'umukino.
Ejo bundi kuri vitano nari mare na mupira nabonye nanga kuri gorira na mupira mbonye abare turababaye yabi nyuma nake dufite yabi mbere nake dufite
ubuse nimba nta numero 9 dufite nta zamu dufite ubuse ejo bundi nzaza nongere ntahe gukiye ikeneye numero 9 ufite imbaraga igakenera na garidie naho ubundi no mu matsinda tuzagenda dufite tugaruka nibaguma kuri
indi kipe yateguye ibirori ejo bundi kwa gatandatu ni mukura Victory Sport yo mu karere ka Huye ibutare Ikipe yizihiza isabukuru y'imyaka 60 imaze ishinzwe yakinnye na APR FC umukino wa gicuti wabereye kuri Stade Huye. Uyu mukino warangiye Mukura Victory Sport inganyije na APR FC busa ku busa. Mu bantu bashimiwe uruhare bagize mu ikipe ya Mukura Victory Sport harimo Abraham Nayandi wigeze kuba perezida wayo, hakaba kandi n'umukinnyi wayo wakanyujijeho ariwe Katama Kamalondo. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ikipe ya Dinamo niyo yatwaye igikombe cya playoffs muri basketball gitanga uburenganzira bwo kwitabira imikino y'amajonjoro ya Basketball Africa League umupira w'amaguru, naho ikipe ya Aigle Noir y'u Burundi niyo yegukanye igikombe Super Cup itsinze Bumamuru igitego kimwe ku busa. Desire Atungimana.
Ubwo rukino rwa Super Coupe rwahuje Bumamuru yatsindiye higanwa ry'u Burundi mu mupira w'amaguru na Aigle Noir yatwaye igikombe cy'umukuru w'igihugu. Rwabereye ku kibuga Nkuru Nziza Peace Park Complex i Makamba kuri no w'Imana. Ni urukino rwitabiriwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi ku bwinshi, bari baje kwirabira ukuntu iyo migwi izoserukira u Burundi mu nkino za Afurika yiteguye, na rigihe hasigaye indwi zibiri gusa izo nkino zigatangura. Umugwi wa Aigle Noir wakinira ku kibuga cyawo niwo watanguye urukino neza usumbya Bumamuru yatakaje abakinnyi ngenderwako batatu bagiye gukina mu gihugu cy'u Rwanda. Abo nabo ni Richard Bazombo wa Kirongozi ari muri Kiyovu Sport, Aruna Musa Majaliwa ari mu Rayon Sport, n'umunyegori Ndikuriyo Patient akinira umugwi wa Magaju. Uwo mugwi wa Aigle Noir wari imbere y'abakunzi bawo ku munota 39 niho waronka igitsindo cinjijwe na Ineza Abedi. Bumamuru yaragerageje kugombora ico gitsindo biranka urukino rurangira ico gikombe giteruwe na Aigle Noir yari imaze ukwezi kose yitegurira mu gihugu ca Tanzania. Mugiye iyo migwi izoserukira u Burundi yari kwiratana mu mitwe iyindi migwi y'u Burundi yari mu nkino za kivandimwe yitegurira ihiganwa ritekanijwe gutangura igenekezo rya 18 za kuno kwezi. Mesaje Ngozi ku kibuga cyayo yatsinzwe na Rukinzi igitsindo kimwe ku busa. Tigre Noir yanganije na Rekoko ubusa ku bundi. Umugwi wa Tel Aviv wirahiye Burundi Sport Dynamique mu kuyitsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe, nayo Olympic Star itsinda Gorilla yo mu Rwanda igitsindo kimwe ku busa. Uwo mugwi wo mu Rwanda kuri no w'Imana naho watsinzwe na Musongati ibitsindo bibiri kuri kimwe. Muri basketball naho mu mpera y'ino ndwi niho Burundi bwamenya umugwi uzo guserukira mu nkino z'amajonjoro ya Basketball Africa League. Dinamo yatsinze urunani yorohewe mu nkino za playoffs ku ntsinzi zine kuri zibiri niyo izitabira ayo mahiganwa. Olivier Ndagiragije icegera cy'umumenyereza wa Dinamo amenyesha ko iyo ntsinzi itizanye kuko ngo guhangana n'urunani ukarutwara igikombe bisaba imyiteguro ikomeye. Yamenyesheje Ijwi rya Amerika icyabafashije gushika kuri iyo ntsinzi.
Tubikesha bakinnyi collaboration na communication nziza y'abakinnyi amaniki nacho hari n'abakinnyi twazanye bashasha badufashije muri ibyo bintu byose babaye depeyize abona ko byabaye byiza. Nico gituma iyo collaboration yo inyo tukata dutsina amamatchi gutyo.
Mu nkino za bar umugwi wose uba wemerewe kongera mw'abakinnyi bane, babiri bo ku mugabane wa Afrika n'abandi babiri bava inyuma ya Afrika bakaza biyongera ku bakinnyi umunani b'abenegihugu. Mu mugwi wa Dinamo usanzwe ukinisha abakinnyi benshi bamuka hanze y'u Burundi. Bamwe bakunzi ba basketball mu Burundi babona ko uwo mugwi ushobora kwagirira ikibazo. Rukundo Jean Dassin arongoye Dinamo wewe asanga ata kibazo gihari.
Mu kuja muri bale tuzosaba abakinnyi imigwi yo hirya no hino kugira dukwize effective y'abarundi kandi dutware abarundi kuri radio y'abanyamahanga tutarenza. Tuzotira abakinnyi hirya no hino natwe nk'uko duhora tubatiza abantu dutiza abakinnyi bagiye muri bale. Natwe tuzobikora uko nyine turabere meyer abari ko bakina mu cyangwa abari ko bakina mu banke ekipe zavuyemo deja nibo tuzotwara kugira ngo twiranforce mu niveau effective y'abarundi.
Mu mwaka wa 2021 aho Burundi bwitabira ubwa mbere izo nkino bwaserukira New Star, umwaka w'2022 haserukira urunani. Uno mwaka naho Dinamo niyo izoseruka. Nta mugwi w'u Burundi urashobora gushika mu nkino za nyuma za Basketball Africa League. Desire Atungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.
Ano dusoreje amakuru y'ikiganiro iwanyu mu ntara, mbashimiye kwa mwe duteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: igishongore kimbwa gishoka ikiziba. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste. Nshimiye Imana.